Kubwo umukuru w'igihugu amaradiyo nibemenyesha makuru vyugawe hamwe n'ivyafatiwe ibihano bibwirizwa kugurugwa kugira navyo biterere mu kubaka igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yagirishije abarongoye amaradiyo nibimenyesha makuru vyemewe n'amategeko mu Burundi kuri uyu wa kane i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yahaye ububasha urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora bwo kuvugana n'abatwara ayo maradiyo.
Ico ndabwiye cyo ndabemereye nuko nama chate twageze mu kahise duteza kurandengene atarego muti hariho imenyesha makuru byafatiwe ingingo ewe ndakubwire sene chamuja hamwe mwicarane murabigere mu bitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi tuje ku kivi aga karakahise none kaye ahantu no kwicana twicanye none byo turi tuko twicanye none twiyinyice Tugaye akahise kacu ibyo twaradukora bibi bafate ibyo binyamakuru bicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu nimumako nk'ibyo biba risaba.
Icyo bikoze ntiyatomoye neza amaradiyo n'ibimenyesha makuru byegwa nako kamo ivyo ari byo. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 amaradiyo atatu yigenga ni televiziyo imwe ariyo Radio RPA, Bonesha FM na Radio Television Renaissance atakivugira ku butaka bw'u Burundi. Ndetse abarongoye ayo maradiyo n'abamenyesha makuru batari bake bayakorera barahunze igihugu, abo bagiriza inzego za leta ko arizo zaturiye zongera zugara ivyo bimenyesha makuru. Naho biruko ubutegetsi bwashekereje ko ayo maradiyo yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 naho amaradiyo abiri mpuzamakungu Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza yarugawe, ayo yose nayo yagirijwe ko ashikiriza amakuru atariyo kandi acanishamwo. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari n'ibindi bimenyesha makuru bikorera mu gihugu biri mu bihano byatanzwe n'urwego sense. Aha umukuru w'igihugu yasabye abamenyesha makuru n'abandi bakurikirane hagufi uwo mwuga ko bokwikubita gashi bagashikiriza inkuru z'ukuri gusa.
Bizwi neza ko umenyesha makuru adashobora kubesha, nicyo gituma umunyamenyesha makuru ntiyabeshe nta n'umwe abyemera ko yabeshe. Niwe ategereza kuba umunyakuri wa mbere. Vyanditswe yuko kizira kikaziririzwa kubesha. Umumenyesha makuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi kirazira gukosha. Kubera iki? Iyo migwi ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cica mu mwanya mutoya. Umumenyesha makuru rero afise ikigwanisho kimwe bavuga bati mugenda komangengete.
Umuhinga yashikirije icigwa nawe umwigisha muri za kaminuza Adolphe Sururu avunira kagohe abakora uwo mwuga kwandika no kuvuga inkuru zijanye n'iterambere ry'igihugu aho kuvuga ibitagenda neza gusa. Bamwe mu batwara amaradiyo yugawe bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bari Bujumbura bavuze ko akirikare kugira ngo bagire ico bashikirije, gusa bemeza ko biteguriye kwitabwa umubonano bohabwa n'urwego sense. Ico bikoze kubwa bahunze nka Bob Rugurika atwara RPA, amakenga ni menshi.
No gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe ivyo yavuze yoba yabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoye ivyo binyamakuru nyene iriya leta ya CNDD-FDD yasambuye ikangaza ababikorera, ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kwisubiza iteka mu makungu kibigihugu kigendera ku ntwaro yubaha amategeko ico bita état de droit. Ariko rero turibaza ingene ivyo biganiro bishoboka, ingene bigiye kugenda. Kumbure hari kuba harabaye ibindi byari gukogwa imbere nko gukuraho ibyo bintu byo kuvuga ngo haramamanda y'ubutungane abarondera, ariko aho umuntu avuga ati reka dutekane turindire turabe iyo bijya.
Abo bikeka ko bobo ivyo kugurura amaradiyo yabo bitabaraba kuko bagifatwa nk'abansi b'igihugu, naho bemeza ko atari vyo. Ijwi ry'Amerika ryabajije ubutwara rwego sense ingene ivyo biganiro bizogenda. Nestor Bankumukunzi mu majambo make yatwishuye ati nzotuma ko inama ihuza ibimenyesha makuru vyugawe na sense ku munsi wa mbere. Namubajije ayo maradiyo ayariyo, nawe ati kumenya urutonde rw'ivyo bimenyesha makuru vyonsaba kurinda kuraba neza ivyari vyo, yamara ubu sindi mu biro. Nestor Bankumukunzi atwara sense yemeye kuzoha ikiganiro Ijwi ry'Amerika kuri uyu wa gatanu kugira ngo atange umuco no kuzindi ngingo ziherekeza kamo katewe no mukuru w'igihugu. Pierre Clavenin, inkuru Kigali, kubwijwe rya Amerika.